Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese duteramanye kuri munsi wa kabiri itariki 6 y'ukwezi kwa gatanu mwaka 2014. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Nkanasaba ko bagenzanye usange kurengura abandi ubu bari mu bintu y'igipolisi byo babyiza babarekuye maze nabo tukajyana ku ishuri.
Uyo ni Epitas Ndayambaje, umwe mu banyeshuri barongoye abandi muri kaminuza za Leta. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere mu nkuru yacu nyamukuru. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino, tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Mwaramutse neza Etienne, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Basuhuje inshuti mwese mutangiye umwanya mutwumva hano i Washington n'Etienne Karekezi ngiye kwagezaho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Djibouti byasinye amasezerano y'ubukode bw'imyaka 10. Ikigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri mu gihugu cya Djibouti. Presidency ya Amerika ivuga ko icyo kigo ari ngombwa ku ruhare rwa Amerika mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba ku isi. President Barack Obama yatangaje ayo masezerano yatangaje ku mugoroba kuwa mbere mu nama yagiranye na President wa Djibouti Ismail Omar Guelleh hano i Washington muri Presidency ya Amerika. Bwana Obama yashimiye President wa Djibouti kuba yaremeye ubwo bukode bw'igihe kirekire. Cyokora President Obama yibukije ko ubucuruzi bw'abantu no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu muri Djibouti bikomeje gutera impungenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo ku isi. Ku ruhande rwe, Perezida w'igihugu cya Djibouti Ismail Omar Guelleh yashimiye Bwana Obama ku byo yise icyerekezo cy'amajyambere afitiye umugabane wa Afurika. Aha ngo harimo ubuvuzi, uburezi no kubona ibiribwa bihagije mu gihugu cya Djibouti. Umutwe wa Kiisilamu wa Boko Haram wigambye ko ari washimuse abanyeshuri b'abakobwa 100 mu kwezi gushize mu majyaruguru ya Nigeria. Uwo mutwe Boko Haram utera ubwo buvuga ko uzabagurisha. Uko kwigamba kwatangajwe muri video iri mu rugi Hausa yoherejwe ibiro ntaramakuru ejo kuwa mbere. Muri iyo video, umuyobozi w'umutwe wa Boko Haram Abubakar Shekau agira ati: "Nashimuse abakobwa banyu kandi arahirira kubagurisha mu isoko." Ejo bundi ku cyumweru tubibutse ko president wa Nigeria Goodluck Jonathan yategetse abayobozi b'inzego z'umutekano muri Nigeria gukora ibishoboka byose kugira ngo babohoze abo bakobwa bashimuswe. Hari amakuru ataremezwa neza ariko kugeza ubu avuga ko bamwe muri abo bakobwa bashimuswe bashyingiwe abantu babashimuse, mu gihe andi makuru avuga ko abandi bakobwa bashobora kuba barambukijwe imipaka bakagezwa mu gihugu cya Cameroon ndetse no muri Chad. Inaha muri Amerika, abaganga muri leta ya Indiana bavuga ko umurwayi wari mu bitaro kwa mbere wemeje ko yanduye virus MERS ashobora kusezererwa vuba. Cyokora ngo uwo murwayi azahabwa akato ari mu rugo wabo. Abo baganga ejo kuwa mbere bavuze ko nta mukozi w'ibitaro cyangwa se umuvandimwe mu bantu bapimwe wagaragaje ubwandu bw'iyo virusi. Cyokora ngo abegereye uwo murwayi bose bazongera basuzumwe nyuma y'iminsi 14 barebe niba bataranduye. Ni ubwa mbere abaganga bahura n'umurwayi wanduye iyi virusi merze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo murwayi w'umugabo ni umuntu usanzwe akora mu by'ubuvuzi mu bitaro byo muri Arabia Saudite, aho virusi MERS yavumbuwe mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2012. Hari abantu hafi 400 mu bihugu bitandukanye bigera kuri 6 byo mu burasirazuba bw'agati bagaragaje ko banduye iyo virusi ifata imyanya y'ubuhumekero. Hari kandi muri abo bantu banduye 100 barapfuye. Impuguke zikeka ko iyo virusi MERS ishobora kuba yaraturutse ku ngamiya. Umuyobozi wa gisirikare w'umuryango wa OTAN, General Philippe Breedlove, yavuze ko adatekereza ko Uburusiya buzavogera igihugu cya Ukraine. Yongeyeho ko Uburusiya bufite ubundi buryo bwo kugera ku ntego zabwo ku gihugu cya Ukraine. Uwo General Breedlove yavugiye ayo magambo Ottawa, umurwa mukuru wa Canada, ejo ku wa mbere, asobanura ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azakomeza gukora ibyo akora ubu, ngo ibyo birimo guteza impagarara muri Ukraine, gusebya guverinoma yaho iriho no guha imbaraga abashaka kwitandukanya muri Ukraine. Yavuze kandi ko Uburusiya buzakomeza kugira ijambo mu burasirazuba bwa Ukraine kandi butagombye koherezayo ingabo zabwo. Uwo muyobozi wa OTAN yavuze ko azi neza ko ingabo zasanzwe z'Uburusiya ziri mu gihugu cya Ukraine, cyokora yumvikanishije ko atazi neza niba arizo zahanuye kajugujugu eshatu za Ukraine zahanuye zikoreshejwe imisile. Ubutegetsi bwa Perezida Barack Obama bwavuze ko buzemera ibiro by'i Washington n'i New York by'umutwe urwanya ubutegetsi bwa Siriya nka za ambasade z'ibihugu by'amahanga. Abategetsi ba Amerika bemeye ko urugaga rw'igihugu rwo muri Siriya ari rwo ruhagarariye abaturage ba Siriya mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2012, ariko ibiro byarwo muri Amerika byemewe ku mugaragaro ejo ku wa mbere. Amerika kandi yasezeranije ko izongera inkunga itari intwaro zo kurwana ingana na miliyoni 27 z'amadolari izahabwa urugaga rw'urwanya ubutegetsi bwa Perezida wa Siriya Bashar al-Assad. Itangazwa ry'ibyo biro by'urugaga rw'urwanya Siriya bije mu gihe intumwa zihagarariye urwo rugaga ziyobowe na Perezida warwo Ahmad Jarba zatangiye uruzinduko rwazo i Washington. Uyu Ahmad Jarba ni intumwa ayoboye bazabonana na sekretari wa Leta w'Amerika John Kerry. Nshuti mutwumva rero ubwo turongera tuvugane mu kanya hafi isa 12 tubagezaho muri make ingingo z'amakuru avugwa ku isi muri iki gitondo.
Tiene kuma kuweje kudushikiriza naho mukanya. Akamo kumukuru w'igihugu hamwe n'ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ntikitabwe. Abanyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi hamwe n'abo muri kaminuza ndera abigisha NS ntibatonze mu ishuri ku munsi wa mbere nk'uko babisabwe. Ivyo bibaye mu gihe bamwe mu basirukira abandi muri abo banyeshuri bapfunzwe kuva ku munsi wa gatandatu. Inkuru tushikirizwa na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Aho twaca mu nyubakwa za kaminuza y'Uburundi, abanyeshuri bari bake cyane muri kaminuza yo kumutanga. Abari bitavye nibari binjiye no mu ishuri, abigisha bo bari bitavye inama y'umushikiranganji wa kaminuza n'ubushakashatsi Joseph Butore mu kigo cyo mu Kamenge. Na munyeshuri numwe yaharangwa nayo muri kaminuza ndera abigisha Ines hariko ariga umunyeshuri umwe mu kigo cyo mu Irohero aho bita muri Peya ariko yiga abanyeshuri batatu. Icatumye batitaba ngo ko baruko iyo ngingo yafashwe batiteguye. Epitas Ndayambaje numwe warongoye abandi banyeshuri muri kaminuza za leta.
Beshi munazi bari baraduze hagati mu gihugu bari kure na kure, ni ibintu byashitse batari barafashe umwanya kwitegura ngo baronde itike, ariko umwanya n'umwanya turize ko bashobora kukita.
Navuga gutyo hari abanyeshuri bava hafi yo mu gisagara cha Bujumbura ariko batitavye ako kamo. Epitas Ndayambaje akavuga ko benshi mu banyeshuri bo batinye kuza kubera bagenzi babo bari mu mino y'igipolisi kuva kuri uwa gatandatu.
Nkanasaba ko bagenzanye usangiye kurengora abandi ubu bari mu bintu y'igipolisi byo bavyiza babarekuye maze nabo tukajana ku ishuri kubiragoye ukuntu abantu twasokeye rimwe twokwinjira nabo bari mu gasho. N'ubu nkavuga yuko nk'amashuri basanzwe barimo mbere ndetse n'abanyeshuri benshi hari habatinye gushika ati twoshika gute kandi hari habo twumva gushika isaha bafashwe.
Mugihe rero kuri wa gatanu hari hasohotse itangazo risaba abanyeshuri bose bo muri kaminuza y'Uburundi na kaminuza ndera bigisha NS gusubira mu ishuri kuva kuri uyu wa mbere kuri uyu wa gatandatu. Bamwe mu baserukira abandi muri aba banyeshuri baciye bafatwa n'igipolisi c'Uburundi gushika ubu bafungiwe aho bita muri BCA. Batanu muri bo naho muri kaminuza y'Uburundi, umwe ni muri kaminuza ndera bigisha NS Pacifique Nahazwe arongoye ishiramu Ifokode, agasaba leta kudasubira inyuma nk'ibirenge bakarekura abo banyeshure kuko leta yarimaze gutera intambwe itarino.
Turasaba leta y'Uburundi yuko itosubira inyuma kuvyo yari yamaze kwiyemeza, na cyane cyane nko kuri ibi vyukoroheza ngine bashobora kuganira ntibishoboka mu gihe bazaba ariko barasubira gupfunga abanyeshure.
Warongoye Ifokode Claude agashima inyifato y'umukuru w'igihugu muri izo mpari Pacifique nahazwe agasaba izo mpande zibiri kwicara bakaganira na cyane cyane abanyeshure bakagerageza nabo nyine gutera intambwe nimwe
hari intambwe tubona uruhande rumwe rwagize cyane cyane ku ruhande rw'umukuru w'igihugu twe twarashimye ko yafutse ziyangingo z'umushikiranganje yongera arasubiza mu ishure bajya abanyeshuri bari birukanywe wongera n'abanyeshuri bari bapfunzwe barabarikura twebwe tuhanura ko n'uruhande rwa kabiri no kuvuga uruhande rw'abanyeshuri nago nyene gogerageza rukagira intambwe bujya ni kubiganiro bikogwa bakaraba yuko bitoshoboka kukumbura bashobora kugaruka kwiga bakabandanya ariko ibiganiro kuri ico gice gisigaye
abanyeshuri bo basaba umukuru w'igihugu guvuta ingingo ya 24 yitegeko yasohoye ivuga ko umunyeshuri asibiye rimwe gusa mu ishure aca yakwa agafashanyo yahora habwa umukuru w'igihugu nawe ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi akaba yamenyesheje ko biteguriye ibiganiro ariko abanyeshuri babanje kuja ku mirimo Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze Tabita kuri inkuru Kumusi wa mungu sekretari wa Departement ya Leta Amerika John Kerry yarasanzwe alikora gendera ibihugu byo muri Afrika bitari bike yatangaje ari Kinshasa mu gihugu cya Republika Congo iharanira demokrasi ko abategetsi barongoye icyo gihugu bategerezwa kubahiriza demokrasi hamwe n'ikiringo cya nyuma cyabo ku butegetsi Dr. Salomon baravuga umuvugizi urunani rw'abanyekongo bashira imbere intwaro za cami avuga ko abanyekongo bakiriye neza ako kamo katewe na Amerika tumutega amatwi
Mu byukuri turishimira cyane kandi turashimira leta zunze ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwabo uburyo bitabiriye ikibazo cya Kongo biragaragaza yuko ishavu n'agahinda by'abakongomani bitangiye kumvikana hirya no hino tukaba dusaba n'isi yose n'andi mahanga yose atari yumva ikibazo cya Kongo ko cyumvikana kuko burya imitegekere mibi yose muri Kongo ishingiye ku bategetsi batigeze bumva yuko ubutegetsi bugomba guhabwa abaturage akaba aribo babutanga Muntu ntabwo agomba kwiba ubutegetsi ngo agende abugundire ngo umwana ugundire ibere rya nyina kandi yahaze niko twabyumvise rwose nk'abakongomani turabyishimiye turabibyinira cyane mbese turakoma yombi turavuga duti muri iki gihe abakongomani bagomba kumva yuko ubutegetsi butangwa n'abaturage ntabwo butangwa n'abategetsi
nyamatwi adusubira mu shya ntahe Salomon baravuga president Joseph Kabila ntaratangaza kwazo kwitoza canke atazo kwitoza mbega amakuru avuga ko afite umugambi guhindura ibyiza shingiro no gusura kwitoza mu kiringo kira gatatu ayo makuru vakuke
bo impavu nuko murabona ko muri Afrika tumenyereye ko uyu muntu ari ku butegetsi abuvanwaho n'urupfu byagaragaje kenshi cyane murabizi muri Cote d'Ivoire ba Ufeti Bwanyi muri za Zimbabwe niko bimeze hirya no hino Icyo kibazo rero cy'abantu bagundira ubutegetsi bakazabuvanwaho n'urupfu ibyo bintu biramenyerewe cyane muri Afrika kandi n'ibihugu byinshi abantu bari kugenda bahinduza itegeko nshinga kugira ngo bongere biyamamaze bakomeze bagumane ubutegetsi ariko mu kibazo cya Kongo nicyo kindeba cyane ibindi byose ntago bindeba burya cyane ikibazo cya Kongo nuko kuva kera Kongo ntago yigeze igira igihe umuntu avuga ati ubutegetsi bugiyeho bukoreye abaturage tukibaza duti kugundira ubutegetsi bimaze iki niba ubwo butegetsi ntacyo bumariye abaturage mu by'ukuri ubutegetsi bugomba gukorera abaturage kuri twebwe rero kugira ngo umuntu agende ahindura itegeko nshinga yigumije ku butegetsi ntacyo bitumariye mu gihe ntacyo amariye abantu twumva yuko mu by'ukuri umuntu avuze ati mpindura itegeko nshinga kubera yuko abaturage bishimiye ibikorwa byanjye ibyo birumvikana
ku bwanyu muribaza ko ako kamuntu cyangwa ubwo butumwa bushobora kuba bwarakiriwe neza n'ubutegetsi twara gihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokarasi muri iki gihe Joseph Kabila muribaza ko azoca yubahiriza ibwiriza shingiro ntitoze ugira gatatu
kuri twebwe nk'abakongomani icyangombwa ntabwo ari uko ubutegetsi n'umukuru w'igihugu cya Congo kugeza ubu avuga ati ndabyemera cyangwa simbyemera ntabwo aricyo kibigaragaza kuri twebwe ntabwo aricyo cyangombwa cyane icyangombwa ku mukongomani ni ukumva yuko amahanga yatangiye kumva ko ikibazo cya Congo kirakomeye ko atari ikintu abantu bagomba kugenda ngo baceceke kubera ko n'ubundi muri Congo mbese no ku isi hose nta muntu ugenda ngo agume ku butegetsi adashyigikiwe n'amahanga murabona ibiri kubera muri Ukraine uburyo biri kugenda bari kuvuga bati twebwe dushyigikiye abantu abanaba iyo umuntu ashyigikiwe n'amahanga atwara igihugu ariko agomba kugitwara neza hagati aho rero amahanga niba atangiye kumva yuko ikibazo cya Congo ari uko ubutegetsi buhinduka twebwe abategetsi babyemera batabyemera ni hahandi si yatangiye kubyumva icyo gihe turabyishimira tugakoma yombi tukavuga duti ahi imana ishimwe ehe niko navuga nta bindi
Dr. Salomon baravuga murakoze cyane gusekura aka kanya mwaduhaye
namwe murakoze bwa Frederic
tubibutse namwe nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya America risamenyera i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mushobora kuturungikira ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira radio yacu @vowanews.com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu. Kibazo cabigeme bagizwe imbohe mu gihugu ca Nigeria ingwano bica bigacika mu gihugu ca Sudani ubumanuko amatora yo mu gihugu ca Afrika yipfo umugambi wo kubaka amazu y'abarundi bimurirwa muri leta z'umuzi America hamwe n'ikibanza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda afise makungu nivyo tugiye kwibanda ko muri iki kiganiro cerekeye amakuru yanditswe ku ntara ya Afrika mu nyamakuru vyo muri leta z'unze umwe za America. Ibinyamakuru twasomeye na Robert Daguillard leka twumvirize Fidele Nyongabo agiye kuki dushikiriza.
Hari amakuru atari make ateye agahinda ava mu karere ka Afrika muri iyi minsi. Ibinyamakuru vyo muri leta z'unze umwe za America bikaba biriko birakwirikirana ayo makuru. Muri iki gihe ibinyamakuru radio na television vyo muri America biriko bikwirikirana inyuruzwa y'abanyeshure babigeme barenga 200 n'abantu bitwaje ibigwanisho mu buraruko bw'igihugu ca Nigeria igikorwa umugwi w'abagwanyi muri Nigeria Boko Haram wiyitiriye ejo kuwa mbere inyuma y'ikiringo kirenga indwi zibiri. Ibintu biriko bigenda nkuko kuvyerekeye ingwano mu gihugu ca Sudan yo mu bumanuko hagati y'inteko zishigikiye President Salva Kiir n'umutegetsi mukuru w'abagwanyi butegetsi yigeze kuba icegera cha President Riek Machar. Haravuzwe kandi cyane amakuru ku matora zoba mu gihugu cha Afrika y'Epfo ku munsi wa gatatu mu bihuriranye no kwibuka imyaka 20 irangiye intwaro ya apartheid irangiye. Mu byo yanditse ku kibanza ciwe cha internet ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane, John Campbell yahoze aserukira Amerika aratanga urutonde rw'ibintu byo gukurikirana imbere y'amatora yo ku munsi wa gatatu muri Afrika y'Epfo. Muri byo harimwo kugene President Jacob Zuma n'umugambwe wiwe African National Congress bazovyifatamwo ku vyerekeye abatora baba mu bisagara bageramiwe n'ubushomeri n'ukuntu leta yananiwe no gutanga bihagije ivy'abanyagihugu bakeneye. Umugambwe ANC woba ugiye kuba umugambwe w'abantu bo mu bice byo hagati mu gihugu nkuko Campbell abivuga ko imihari yahabuje abanyagihugu kenshi ihinduka. Kubirabure bakiri bato bavutse inyuma y'irangira ry'intwaro ya apartheid boba bazoshigikira President Zuma. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta woba uzovyifatamwo neza kurusha mu matora yabaye imbere yaho kuvyerekeye ukuronka amajwi y'abazungu. John Campbell avuga ko atanumwe abona ko umugambwe ANC uzosindwa mu matora yimirije muri Afrika y'Epfo ngo yamari kibazo kihari no kumenya abo umugambwe ANC userukira. Abo abatavuga rumwe na leta bahagarariye umugambwe Economic Freedom Fighters wa Julius Malema usaba kwaka matongo abazungu n'ayandi matungo yabo ibintu bishigikiwe cyane mu bice bikenye byo mu bisagara. Campbell avuga ko hamwe umugambwe Economic Freedom Fighters woronka ibice 10% vy'amajwi ngo coba ari ikintu gikomeye cyane. Muri ko mwumvirize biherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri leta z'unze umwe za America. Kuvyerekeye amwe mu makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini byo muri Afrika yo hagati mu binyamakuru byo muri America mu ndwi iheze, ubwa mbere hari urwandiko rwo ku itariki 3 z'uku kwezi kwa gatanu mu kinyamakuru Nashua Telegraph gikorera mu gisagara cha Nashua mu ntara ya New Hampshire mu buraruko bwa leta z'unze umwe za America. Ubwo rwandiko ruvuga ku muryango w'abarundi baherutse gufashwa n'ishyirahamwe Habitat for Humanity, ishyirahamwe rijejwe gufasha ryashyizweho na Jimmy Carter yahoze ari perezida wa Amerika. Ishyirahamwe Habitat for Humanity ryubakira amazu imiryango itishoboye mu bijyanye n'ubutunzi. Umurundi Mate Bampaka ryo n'umuryango wiwe bazoba bafise inzu nshasha vuba bivuye kwishyirahamwe Habitat for Humanity. Barahimbawe n'umugisha bagize. Ikinyamakuru Nashua Telegraph kikaba carabikurikiranye. Ikinyamakuru Charlotte Observer cyo mu ntara ya Caroline yo mu buraruko caravuze ku muntu yacitse ku icumu mu ihonyabwoko ryo mu Rwanda n'ivyo yatangaje. Mu rwandiko rwo ku itariki 4 z'uku kwezi kwa gatanu, umumenyesha makuru Mark Washburn yaravuze ku vyerekeye umuhire Lilian Ntabana umufasoni akiri muto yatakaje umuryango wiwe mu ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1994. Ntabana yavuye mu Rwanda mu mwaka w'2008 inyuma y'ivyo yatangaje vyatumye umwe mu bishi umuryango wiwe aja mu munyororo. akaba yamenyesheje nyuma yaho ko atamutekano yumva afise mu Rwanda kuva ico gihe. Washburn aravuga kuri ntabana yifuza kwiga ivyerekeye ubuvuzi mu mashuri kaminuza yubashwe ya leta mu ntara ya Caroline yo mu buraruko. Kuyindi nkuru yerekeye Rwanda, Howard French yahoza mu menyesha makuru w'ikinyamakuru New York Times aherutse kwandika makuru anebagura bikomeye president w'u Rwanda Paul Kagame avuga kwityozwa ry'agateka ka muntu yakoze akongera kanebagura leta y'igihuciwe kuba ishigikiye leta y'u Rwanda. Yamara Howard French yaranonse inyishu ikomeye yatanzwe na Rabin Shmuley Botek yanditse ku kibanza cha internet c'ikinyamakuru Huffington Post ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane. Yagirije Howard French ko yarengeje urugero mu kunebagura president Kagame, avuga ko president Kagame atabuze agahonzi ngo yamara imbere yo kwagiriza umuntu yabonye amakunga hebe abanyagihugu biwe bariko bahitanwa n'imipanga n'amashoka ngo abantu botegerezwa kumva imigambi yiwe yerekeye umutekano igenewe gutuma abanyagihugu biwe badasubira guhitanwa niho nyabwoko.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Abagize inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi baherutse guterana bisabwe na ambasaderi w'Ubufaransa bareba amafoto ateye ubwoba y'abantu bazize ubunyamaswa bw'ingoma ya Assad muri Syria na raporo iyaherekeje. Ayo mafoto yaturutse mu yandi 55,000 yasohotse muri Syria rwihishwa. Yafotowe n'umusirikari wo mu ngabo za leta ya Syria bahimbye izina rya Caesar kubera impamvu z'umutekano we. Yakubiswe n'inkuba n'ibintu yabonye muri gereza za leta, ahitamo guhunga igihugu ajyana n'ayo mafoto yayahishe mu nkweto yari yambaye. Amafoto yerekana abantu bapfuye bananutse cyane kubera kwicishwa inzara, bamwe babakuyemo n'amaso, abandi bigaragara ko bapfuye bazize guhondagurwa bikomeye. Umwe mu bakoze raporo kuri ayo mafoto ni David Crane, wigeze kuba umushinjacyaha mu cyahoze ari urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho Sierra Leone. Yagereranije ayo mafoto n'ayo mu nkambi abanazi batsemberagamo Abayahudi. Yasobanuye ko ari agace gato cyane kubera ko yafatiwe muri gereza eshatu zonyine gusa, kandi zose hamwe ari gereza zirenga 50 muri Syria yose. Ambasaderi w'Ubufaransa muri Loni, Gérard Haro, arimo arategura umushinga w'umwanzuro usaba ko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rujya gukora nketi ku byaha byibasiye inyokomuntu muri Syria. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, Samantha Power, yaravuze muri iyo nama ko abakoze ubwicanyi bugaragazwa n'aya mafoto bazabiryozwa. Ati, amafoto y'imirambo y'abantu bicishijwe inzara, abishwe banizwe cyangwa bahondaguwe, nibyo tubwiwe muri iyi nama, birerekana ko ingoma ya Assad yateguye neza yitonze ubwicanyi ndengakamere. Ni inshingano zacu dufitiye abaturage ba Syria barimo Caesar wirengagije ko ashobora kubizira ariko asohora aya mafoto kugira ngo abakoze ibyaha byibasiye inyoko muntu bashyikirizwe ubutabera. Umunsi umwe mbere y'uko inteko ishinzwe umutekano ku isi ireba aya mafoto yafashwe na Caesar, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu na VPL yari yatangaje raporo yakozwe n'ibiro bye yamagana iyicarubozo ryabaye umuco mu nzego z'ubutegetsi za Syria. Iyo raporo ishingiye ku biganiro abakozi ba Loni bakoze nketi bagiranye muri aya mezi 8 ashize n'abantu 38 bigeze gufungirwa muri gereza za Syria. Madame Pillet ati, ibyo batubwiye byemeza ko iyicarubozo ryinjiye mu migenzo muri gereza za leta ya Syria ndetse no mu mitwe imwe n'imwe y'inyeshyamba. Abantu barenga 150,000 bamaze gupfa muri Syria kuva Bashar al-Assad atangiye kurasa abaturage bigaragambyaga mu ituze ubu hashize imyaka 3. Ibigaragaza ubunyamaswa bukorwa abuyoboye ni ikimenyetso kidasubirwaho cy'uko Assad nta mwanya gikwiriye mu buyobozi bwa Syria.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika. Chote mwese mwaduteza matukui mukanya tulasozera vigano vya chovyo kuruwe monsi aliko imbele ya horeka mugenzo wacho Etienne Karekezi ya tukibuti iwiche bikuru bikuru vya alivigize aya makuru Etienne.
Urakoze cyane Frederic nkundikije nshuti mutwumva twabwiye ko umutwe wa Kiyisilamu wa Boko Haram wigambye ko ari wo washimusa abanyeshuri bakobwa 100 mu kwezi gushize mu majyaruguru ya Nigeria. Umutwe wa Boko Haram utera ubwoba kandi uvuga ko uzabagurisha. Uko kwigamba kwatangajwe muri video iri mu rurimi rw'Igihausa yohererejwe ibiro ntaramakuru ejo kuwa mbere. Muri iyo video umuyobozi wa Boko Haram Abubakar Shekau agira ati nashimuse abakobwa banyu kandi arahirira kubagurisha mu isoko. Ejo bundi ku cyumweru president wa Nigeria Goodluck Jonathan yategetse abayobozi b'inzego z'umutekano we gukora ibishoboka byose bakabohoza abo bakobwa. Hari amakuru ataremezwa neza avuga ko bamwe muri abo bakobwa bashyingiwe abantu babashimuse, mu gihe andi makuru avuga ko abandi bakobwa bashobora kuba barambukijwe imipaka bakagezwa muri Kameruni no mu gihugu cya Chadi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Djibouti byasinye amasezerano y'ubukode bw'imyaka 10 y'ikigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Djibouti. Presidency ya Amerika ivuga ko icyo kigo cya gisirikare ari ngombwa ku ruhare Amerika ifite mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba ku isi. Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ayo masezerano ejo kuwa mbere mu nama yagiranye na Perezida wa Djibouti Ismail Omar Guelleh hano i Washington muri Presidency ya Amerika. Bwana Obama yashimiye Perezida wa Djibouti kuba yaremeye ubwo bukode bw'igihe kirekire. Cyokora Perezida Obama yibukije ko ubucuruzi bw'abantu no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu muri Djibouti bikomeje gutera impungenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rwe Perezida wa Djibouti yashimiye Bwana Obama ku byo yise icyerekezo cy'amajyambere Obama afitiye Afurika, harimo ubuvuzi, uburezi no kubona ibiribwa bihagije muri Djibouti. Ubutegetsi bwa Perezida Barack Obama hano muri Amerika bwavuze ko buzemera ibiro by'i Washington n'i New York by'umutwe urwanya ubutegetsi bwa Siriya nka z'ambasade z'ibihugu by'amahanga. Abategetsi ba Amerika bemeye ko urugaga rw'igihugu cya muri Siriya ari rwo ruhagarariye abaturage ba Siriya mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2012, ariko ibiro bya rugubura Amerika byemewe ku mugaragaro ejo kuwa mbere. Amerika kandi yasezeranije kwizongera inkunga itari imintwaro zo kurwana ingana na miliyoni 27 z'amadolari izahabwa urugaga rurwanya ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad wa Siriya. Inaha muri Amerika kandi abaganga muri leta Indiana bavuga ko umurwayi wari mu bitaro wa mbere wemejwe ko yanduye virus MERS ashobora gusezererwa vuba. Icyo kora ngo uwo murwayi azahabwa akato ari mu rugo wabo. Abo baganga ejo kuwa mbere bavuze ko nta mukozi w'ibitaro cyangwa se umuvandimwe mu bantu bapimwe wagaragaje ubwandu bw'iyo ndwara ariyo virus MERS. Icyo kora ngo abegereye uwo murwayi bose bazongera basuzumwe nyuma y'iminsi 14 barebe niba bataranduye. N'ubwa mbere abaganga bahura n'umurwayi wanduye iyi virus MERS hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo murwayi w'umugabo ni umuntu wasanzwe akora mu by'ubuvuzi mu bitaro byo muri Arabia Saudite, aho virus MERS yavumbuwe bwa mbere mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2012.
Twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Etienne Karekezi. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi mushobora kubandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Ababandanya kutwumviriza kuri FM namwe ntegereho muja ni mu kanya. Ntimutagwe kandi ku mugoroba turashikiriza ibiganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.